Kimumva ni radio y'u Rwanda America vugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Neujeriya mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Abizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugene. Muri Afrika abantu bashika 17 barishwe ku munsi wa kabiri mu bitero bitandukanye byakozwe n'umuhari ADF witwaje ibirwanisho ukorera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bo mu karere byabereyemo babivuze ejo ku munsi wa gatatu. Uwo muhari ku munsi wa kabiri niho watera imihana y'Isamboko, Chani na Kapoka nkuko byavuzwe na Donat Kibwana musitanteri wa ku karere. Iyo mihana itatu yatewe iri mu gace ka Beni Mbau mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko kurubibe n'intara ya Ituri. Hambavu y'ubwicanyi abasivile batanu barimo abashoferi babiri hamwe nabo bari bunguruje bariciwe mu kindi gitero ejo ku munsi wa gatatu kwibarabaragi Kasindi ligana kurubibe rwa Uganda nkuko abategetsi baho babivuga. Ku wa gatanu w'indwi heze oni yavuze ko iyongerekana ry'ibitero bikorwa na ADF kuva mu ntango z'uyu mwaka byahitanye abantu amajana abiri n'abandi 440 bataye ingo zabo. Umushikiranganji wa Kenya w'intwaro mu gihugu hagati yaratangaje ejo ku munsi wa gatatu umugambi wo kugara ikambi zibiri zirimo impunzi 410 zahunze intambara n'intwaro z'umukazo mu bihugu bibanyi cyane cyane Somalia. Kenya yasabye igisata cyawe nikijejwe impunzi HCR kwerekana mu ndwi zibiri ingene bategekanya gutahukana izo mpunzi. HCR yavuze ko izobandanya inzira yo kuganira kandi gasaba Kenya kwemeza ko umutekano w'izo mpunzi uzocungegwa. Yavuze kandi ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi kuri izo mpunzi cyane cyane kubera ikikiza cya COVID-19. Umushikiranganji Fred Matiangi yavuze ko atabiganiro bikenewe kuri iyo ngingo. Muri Afrika kandi umukuru w'umuhari w'abagwanyi muri Libya Mahmoud al-Welfali yarondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha byo mu ntambara yarishwe arashwe n'abantu batamenyekanye mu gisagara cya Benghazi kiri mu buseruko bwa Libya ejo kwa gatatu. CPI yari yamusohoreye umutahe wa mbere wo kumufata mu kwezi kwa kane 2017 imwagiriza ko yategetse canke wenyene ubwiwe yiciye abantu 33 mu 2016 2017. Mu kwezi kw'indwi mu 2018 CPI yamusohoreye yundi mutahugira kabiri ku byaha byo mu ntambara. Iyo sentare yavuze ko yarashe arica abantu 10 ku gwinjiriro rw'umusigiti i Benghazi mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 24.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru avuga mu makungu, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu yaragize umubonano n'abahanuzi mu gisata gikurikirana abinjira n'abasohoka mu gihugu hamwe n'abategetsi bakuru ba leta. Umubonano wari utumbereye kurabira hamwe ukuntu botorera umuti ikibazo cy'abimukira ahanini bagizwe nabo muri Amerika yo hagati bisuka ku bwinshi ku rubibe rwo mu bumanuko Amerika ihana na Mexique. Perezida Biden yarasagirijwe mu minsi iheze n'abarepublikani hamwe n'abademokrate basangiye umugambwe muri Kongere ya Amerika bamusaba gusigura igituma abo bimukira bava muri Guatemala, Honduras na El Salvador baza ku bwinshi muri Amerika. Igihugu cya Canada cyarafatiye ibihano ejo ku munsi wa gatatu abategetsi 9 b'Uburusiya bagirizwa ibyaha bikomeye byo guhungabanya agateka ka muntu no gucecekesha abanegura leta barimwo Alexei Navalny. Umushikiranganji wa Canada ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mark Garneau yavuze ko Canada n'ibihugu bicuditse bizobandanya kuremera Uburusiya gushika burekuye Navalny hamwe n'abanywanyi biwe. Uburusiya bwamiriye kure ivyo bihano bwemera ko buzogira ico bukoze nabwo mu kwihora. Ibihano byafashwe ntibyashizwe ahagaragara.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Kuti banwanye imwumva na radio y'u Amerika bigira Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 bice 3 no kuri FM 104 bice 3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya radio Ijwi ry'Yobora. Kongere tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amaradiyo atatu na televiziyo akorerwamo n'abanyamakuru b'Abarundi bahungiye mu Rwanda yahagaritse ibiganiro byayo ejo kwa gatatu.
Twebwe nk'abaserukira ibyo bimenyeshamakuru biri ku bihamwa na Leta y'u Burundi twafashe ingingo yo kuba turabangiriye. Ingingo ikavuye kuri twebwe ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata.
Uyu ni Bob Rugurika uyobora radiyo y'abanyagihugu RPA yarizwi nka Humura imwe muzafunzwe. Mu Burundi ubutegetsi bwishimiye ifungwa ry'ibyo bitangazamakuru
ko hageze aho hafatwa ingingo nziza yuko byugara. Murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kukaba nkako turabavandimwe.
Uwo ni Willy Nyamitwe, umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarayabonanye na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi ku murwa mukuru Cairo. Ndayishimiye yajyanye n'abaminisitiri bane n'abanyemari hafi 10. Mu Rwanda, mu rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranye imipaka rwaraye rufashe umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitabira iburanisha ry'ejo kwa gatatu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ni mujye kure. Turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amaradiyo atatu akorerwamo n'abanyamakuru b'Abarundi bahungiye mu Rwanda yahagaritse ibiganiro byayo kuri wa gatatu. Radio Inzamba, radio y'abanyagihugu RPA ariyo Humura, radio na televiziyo Renaissance zakoreraga mu Rwanda kuva mu 2015. Mugenzi wacu Diane Nahazwe yavuganye na Bob Rugurika, umuyobozi wa radio y'abanyagihugu RPA, amubaza impamvu iryo hagarikwa.
Haraheze igihe Leta y'u Burundi ica ku biti n'amabuye isaba amakungu itotezwa ry'abamenyeshamakuru mu gutanga ibitaye mpuzamakungu, ahandi igasaba yuko abamenyeshamakuru ariko bakorera mu mahanga bahagarika akazi kabyo. Uno munsi rero twebwe nk'abaserukira ibyo bimenyeshamakuru biri ku bihamwa na Leta y'u Burundi twafashe ingingo yo kuba turabangiriye. Mu mwanya tuzoba turiko turiga kuraba ko hazoboneka ubundi buryo. Ibyo rero ni ingingo ikavuye kuri twebwe ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata ku nyungu z'ibibazo ibintu biriya fumbure uno munsi umuntu adashobora gushyira hejuru.
Muvuga ko ari ingingo itavuye kuri mwebwe mbwa byari ngombwa ko ifatwa yavuye kuri indi.
Nakubwiye yuko abamenyeshamakuru b'ibyo bimenyeshamakuru benshi bakorera mu bihugu bitandukanye byo hanze kubera ko iyo Leta ibahama igenda ibakurikirana iyo bari, kandi nayo ugasanga hari igihe ifite ibyo isabwa. Twe rero twabonye ko ufata icyo bita indecision stage ingingo ikaba ivuye ku gushaka kwacu, ariko tuba tubona yuko yofatwa mu kuba turaraba n'ibintu bijya cyane inyungu z'abana bariya.
Hari abavuga yuko ino ngingo ije ikurikira ico u Burundi cyo cyarasabye u Rwanda yuko kugira imigenderanire yoroherane bashobore kuja mu biganiro bitandukanye n'ibindi, hoba harimo ko basabye u Rwanda ko rutegerezwa guhagarika amaradiyo yose y'Abarundi nta sano bifitaniye nayo, sivyo u Rwanda rwa ruriko rurubahiriza?
Ndiyo no munsi sinozaho ngo mvugire Leta y'u Burundi cyangwa ngo mvugire Leta y'u Rwanda ibiganiro bari kubaragirana, ariko icyo ni ukubwira nuko Leta y'u Burundi ntaho ikavuga yuko irazwe ishinga n'igikorwa cy'abamenyeshamakuru batotejwe bagahungira hanze hanyuma bakabona kwiyungunganya bakabandanya bakora. Jewe nibutse ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwatumye ibimenyeshamakuru byacu gukangaza abamenyeshamakuru barenga 100 ariko mu gukabandanya. Je sinibaza ko muri bino bihe abakwisi bashobora kubura aho banda baracita igihe cyangwa amakuru yabo.
RPA ariyo humura inzamba na Radio Television Renaissance vyugaye kubushaka kwabo muri make canke vyugawe bivuye ku vy'u Rwanda rw'abasavye.
Namaze kukubwira yuko twebwe twafata ingingo yo kugara ariko bitavuye ku gushaka kwabo.
Ayo maradiyo yose mpejeje kudondagura akorera mu amenyesha makuru ngira ngo baharugwa muri za 80 canke barenga ngaho, ikigiye gukurikira ni cahe.
Tuzovugana n'abatandukanye byega, haba bamenyesha makuru nyene bari mu mahanga, haba amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha mu bijanye n'ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa agati y'akazi na muntu, eka mbere haba n'amaleta atandukanye. Nibaza ko ikibazo cy'ibimenyesha amakuru mu Burundi, ikibazo uno munsi kimaze kurengera imbibe z'u Burundi, ikibazo nkoramutima aho usanzwe ubizi yuko mbere no mu biganiro biriko biraba hagati y'ubumwe bwa Buraya na Leta y'u Burundi kugira imigenderanire ishobore kunaguka, kugira ubumwe bwa Buraya bushobore gufata Leta y'u Burundi mu biganiro by'uburyo, harimo ikibazo cyo kureka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge, harimo ikibazo cyo kugurura amaradiyo n'abamenyeshamakuru bari ku barakurikirana ukarenganyo bakabareka bakidegenja. Rero umuntu yizera yuko ibyo bibazo bizotara ibice.
Bobe Rugurika nka RP yariyo humura yoyo isanzwe ifise izindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye atari ivyo mwacisha ko amajwi. Aha turavuga nka Twitter yanyu, turavuga urubuga rwanyu mwari musanzwe mukoresha muri mukiri mu gihugu cy'u Burundi, dukeka ko mufise n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye batari ku butaka bw'u Rwanda, nago nyene ubwo rubuga yaba Twitter yaba urubuga rwa web birahagaze kubandanya bikora.
Harimo ibintu usanga atari twebwe dukoresha kanke biri mu bihugu bitandukanye. Ibyo nibaza ko mu mitra tuzoshobora kubibona mu buryo bwisanzuye.
Uwo yari Bob Rugurika, umuyobozi wa radiyo y'abanyagihugu RPA. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yabonanye na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi ku murwa mukuru Kairo. Perezida Ndayishimiye yajyanye n'abaminisitiri bane n'abanyemari hafi icumi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umujyanama wihariye wa Perezida Ndayishimiye mu gitangazamakuru Willy Nyamitwe, yatangiye amubwira amasezerano abategetsi bombi bashyizeho umukono.
Baganiriye cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Misiri hamwe n'u Burundi. Imigenderanire isanzwe ari myiza cyane, ariko ukagira bati ubu niko kajyo kugushobora gushyira mu ngiro mbere gusinya ayandi masezerano yo gufashanya kugira ngo ubucuti bw'u Burundi n'igihugu cya Misiri bushobore gukomera bimwe biboneka. Rero baganiriye ku bijyanye n'iyo migenderanire yo gufashanya biciye mu buvuzi, gufashanya mu bijyanye n'inyigisho, gufashanya mu bijyanye n'abakerarugendo turisme, ibijyanye n'ugushobora gufashanya mu gutunganya imigambi imwe nk'ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi byinshi. Rero nogira nti runo rugendo ngira akamaro, kuko muvyo basinye uno munsi hariho nuko abafise igitabo cy'inzira diplomatique, passeport diplomatique, cyangwa igitabo cy'inzira cy'akazi passeport de service, batazosubira gukenera viza haba kuza mu Egiputa cyangwa mu kuja mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ni intambwe idasanzwe.
Hari n'ikibazo gicuruzi nira icyo kibazo cyoco abategetsi bakivuze kwiki?
Icyo kibazo bagiciye ijya ni bakivuganye ari babiri. N'ukuri nta kinini vuga kuri uno mwanya uba bashitse ko gitandukanye n'ico ONU n'Ubumwe bwa Afurika mbere n'ibindi bihugu byose bikurikirana icyo kibazo byumvira. Ni ukuvuga ko ubwo ruzi n'inde amazi yoshobora kubaho mu gutunganiriza abenegihugu b'ibihugu byose atawajya wangura. Icyo nicyo bose bumvikana ko ivyo rero n'ibisanzwe.
Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Misiri n'ibihugu bicuditse nk'uko mwabivuze, bisanzwe kandi bifitaniye amasezerano meza mu byerekeye kwivuna abansi. Ikibazo cyo kwivuna abansi cyoco kivuga ko iki turazi ko
icyo si cyo cyari kijyanye mu kuri gihugu cyo Burundi gihugu cha Misiri murabona ari nzagenda cyanye abaguza tunga hafi 10 no kuvuga ko intumbero yiwe cyane cyane ari iterambere ry'abene gihugu nabyo yashikirije mu ijambo yashikirije amenyesha makuru yagize ati ikingenza ikinda zishinga nuko umunwa wose w'urwicufungura mufuko wose karuga ifaranga kirero naje kurondera abagwiza tunga b'abanyamisiri ko boza kuraba no mu Burundi ko atacu boshobora kuhakorera kuko ibyo gukora ni byinshi kandi Burundi urorohereza abanyamitahe
igihugu cya Misiri nk'uko tubivuze igihugu gihambaye cyane rwose ku Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye agize urugendo rugira kane akaba yaruvuze muri icyo gihugu, ibyo bisigura iki?
Bisigura ko Gafuni Kabagara ubucuti ari akarenge kuko kongera ko muri uno mwaka w'2021 urugendo rwa mbere akoze arukoze mu gihugu cya Misiri. Ivyo bisigura nawe yavyivugiye mu ijambo yagize ati mubonye ndinzenza akaba ariho ngira urugendo rwa mbere, no kuvuga ko muri inshuti zishika kandi murazi neza yuko igihugu cya Misiri cyamye gifata mu mugongo igihugu cy'u Burundi mu gihe cyane cyane u Burundi bwari bukeneye aho gifata mu mugongo. Rero nico nogira ndi nyirishobere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje koko ko igihugu cya Misiri ari igihugu kigenzi, ari igihugu ari inshuti kandi ko abanyamisiri n'abarundi basanzwe bashize hamwe muri byinshi kandi atasubuza ko basangira urugendo rwo gutsimbataza iterambere mu bene gihugu bombi.
Ariko ntararangiza ku kindi kibazo gitandukanye n'iki kibazo, nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire kumwakiriye ingingo ya Leta y'u Rwanda yo guhagarika ibinyamakuru n'amateleviziyo by'abarundi bitangariza amakuru mu cyo gihugu.
Icya mbere nibaza yuko kucoba ari igitutsi kubyita ibimenyeshamakuru kuko bijya nk'ibyo ari ibimenyeshamakuru, murazi ko bishikiriza inkuru zo kujyanisha bose rimwe, byari ibikoresho by'abifuza kujyanisha abarundi, byari ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke. Rero ko hageze aho hafatwa ingingo nziza yuko byugara, murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kukaba nkako turabavandimwe.
Ambasaderi Willy Nyamitwe, umukuru w'ibiro bijeje kumenyesha abakuru n'ubuhinga bwa none, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda mu rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwarayirufashe umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitabira iburanisha ry'ejo kuwa gatatu. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Asumta Kaboye.
Ubwo urubanza rwasubukurwaga kuri uyu wa gatatu, urukiko rwahereye ku ibaruwa yanditswe n'umuyobozi wa gereza Nyarugenge aho Rusesabagina afungiye. Iyi baruwa yavugaga ko Rusesabagina agejejweho urwandiko rumutumira mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu, ariko akumvikanisha ko atitabira urubanza ndetse ko n'andi maburanisha akurikira batazayitabira kuko avuga ko atazabona ubutabera. Inteko y'abacamanza iyobowe na Muhima Antoine yaje kwanzura ko urubanza rwakomeza Rusesabagina atari mu rukiko ngo kuko yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Umucamanza yavuze ko igihe Rusesabagina yazifuza kuza mu rubanza mu gihe rwaba rutarapfundikirwa yakwitabira iburanisha. Nyuma y'uwo mwanzuro urukiko rwakomeje urubanza maze rwumva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha Umunyamerika Michel Martin, umwarimu muri kaminuza ya California. Uyu mutangabuhamya yashinje Rusesabagina n'umuryango wamwitiriwe kuba umunyapolitike wifuzaga guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda aho kuba umuryango waranira ibikorwa by'ubugiraneza nk'uko bamwe bamubonaga. Yavuze ko yabaye umukorerabushake mu muryango witiriwe Rusesabagina uzwi nka Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation. Kuba muri uyu muryango ngo byatumye ashobora kubona neza ko ibikorwa bya Rusesabagina bigamije izindi nyungu zitari ubufasha nk'uko we yabivugaga. Igihe kigera ku masaha arenga atatu, uyu mutangabuhamya Michel, umwanditsi w'impuguke, yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina guhera mu mwaka w'2010. Uyu mutangabuhamya yavuze ko menshi ku makuru yabonye kuri Rusesabagina afite aho ahuriye n'akazi akora ko kuba umwarimu ndetse n'umushakashatsi. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yakurikiranye ikiganiro cya Paul Rusesabagina mu bikorwa yarimo n'abo bari bafatanije mu mugambi wo gushaka gufasha umunyapolitike witwa Bernard Ntaganda watangije ishyaka Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Rusesabagina ngo yari mu mugambi wo gufasha Bwana Ntaganda mu matora y'umukuru w'igihugu yarahatanye na Paul Kagame. Madamu Martin yagaragaje ko aba banyapolitike bari barumvikanye ko Ntaganda natsinda amatora Rusesabagina azaba perezida. Umutangabuhamya yavuze ko yatangiye kugira impungenge ku mikorere ya Rusesabagina mu mwaka wa 2010 ubwo yaratangiye kwemera ko hari ukuntu abantu bagoreka ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yagize ati ibyo byanteye guhangayika kuko nabonaga byarabaye ibintu bya politike n'ingengabitekerezo ya Hutu Power igamije guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje avuga ko Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yavugaga ko yiyemeje gufasha impfubyi n'abapfakazi kugira ubuzima bwiza ariko nta bikorwa bifasha abo bantu uwo muryango wari ufite. Ati Rusesabagina yararajwe ishinga no kuvana Perezida Kagame ku butegetsi. Madamu Martin yavuze ko uyu muryango witiriwe Rusesabagina wanagiraga uruhare mu kotsa igitutu amahanga ndetse yanafashije mu gutanga amakuru yifashishijwe mu gukora raporo yiswe Mapping Report igaragaza uruhare rw'u Rwanda mu bwicanyi bwakorewe muri Congo. Ubuhamya bw'uyu mutangabuhamya bwamaze amasaha agera kuri ane nibwo bwasoje iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu makuru y'imikino, u Rwanda rwari rutsinze Mozambique igitego kimwe ku busa mu mukino w'umunsi wa gatanu w'amajonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Umunyamakuru wacu wa siporo n'imikino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda, arakomeza inkuru.
Mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka utaha muri Kameruni, kuri wa gatatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru yatsinze ikipe y'igihugu ya Mozambique igitego kimwe ku busa. Mbere y'uyu mukino, amakuru yari yazindutse avugwa nuko usanzwe ari umunyezamu w'ikipe y'igihugu Olivier Kwizera atari yemerewe gukina kubera ikarita y'umutuku yabonye mu mukino wahuje u Rwanda na Guinea Conakry mu irushanwa rya Shan muri Kameruni. Umutoza w'Amavubi Mashami Vincent wafashe icyemezo cyo gukinisha mu izamu Emery Mvuyekure ufatira Tusker muri Kenya. Yari afite icyizere cyo gutahana amanota atatu imbere y'inzoka zananiye abagombozi Black Mambas ikipe y'igihugu ya Mozambique.
Jago duhagaze neza, morale ni yose muri camp, n'imyitozo yose twayikoze neza ndetse n'umwitozo wa nyuma turangije neza, nta muntu ugize ikibazo cy'imvune usibye abazimaze n'iminsi wenda, ariko muri rusange umwuka ni mwiza. Ngira ngo twiteguriye match ejo kandi twiteguye neza kuzashaka amanota atatu ku munsi w'ejo. Abanyarwanda ndabizi ko baranyotewe n'insinzi, natwe binyotewe turabona ko bigishoboka
icyo kizere cyaje gushimangirwa ku munota 70 w'umukino ubwo rage byiringiro yatsindaga igitego ku mupira waruturutse kwa Medi Kagere uyu musaruro w'igitego kimwe kubusa urwanda rwatsinze Mozambique wagaruye icyizere mu banyarwanda benshi bari baramaze kwiheba bumva ko amayira yerekeza mu gikombe cy'Afrika cy'ihugu yarangije gusibama undi mukino wo muri ritsinda rya gatandatu urwanda ruhereremo uzabera mu mujyi wa Praia muri Cape Verde kuri wa gatanu hagati ya Blue Sharks ya Cape Verde n'Intare zidahangarwa za Cameroon kugeza ubu Cameroon niyo iri ku mwanya wa mbere muri ritsinda n'amanota 10 mu mikino 4 ku mwanya wa kabiri hari urwanda rufite amanota 5 mu mikino 5 Cape Verde zari ya gatatu n'amanota 4 mu mikino 4 ikipe ya kane ari nayo ya nyuma ni Mozambique ifite amanota 4 mu mikino 5 mu yindi mikino yabaye kuri wa gatatu Uganda yanganyije na Burkina Faso ubusa ku busa Sudani yatsinze Sao Tome ibitego biri ku busa ikipe y'igihugu ya Malawi itsinda Sudani yepfo kimwe ku busa hanyuma Ethiopia inyagira Madagascar ibitego bine ku busa muri iri tsinda ry'u Rwanda mu mukino usoza aya majonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya muri Kani izabera muri Cameroon umwaka utaha u Rwanda ruzahura na Cameroon mu mujyi wa Duhara mu cyumweru gitaha nyuma y'uru rugamba rw'itike y'igikombe cy'Afrika u Rwanda ruzahita rwerekeza amaso mu majonjora mu matsinda mu nkubiri yo gushakisha itike yo kuzaseruka mu makipe atanu azahagarara umugabane wa Afrika mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mpera z'umwaka utaha 2022 muri ayo majonjora yo gushaka itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi u Rwanda ruherereye mu itsinda rya gatanu hamwe na Mali Kenya na Uganda imikino izatangira mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka yari Claude Munyandinda i Kigali
murumva radio y'ijwi ry'Amerika yivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro by'ijwi ry'Amerika murabisanga no kuri internet kuri www.radio.voa.com turi no kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tute mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha tubashimiye rero kwa mwahisemo kurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema Fatuma Karara Animase n'uwashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika Yabaye Igisubizo Cyacu Radio Ijwi Amerika Yabaye Igisubizo Cyacu Mugukerera Igihugu cy'u Burundi Yabaye Igisubizo Cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu Yabaye isubizo cyacu Yaratanze ijambo abarundi turiruhutse mugushikiriza Radio
ya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu.